urumva ni radio ijwi ry'America. Radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 107.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwasubitse urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 19 kubera ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. N'ubwa mbere Paul Rusesabagina yahuriye mu rukiko na Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, bararegwa ibyaha by'iterabwoba. Bavuze iki? Turahamagara Eric Bagirubusa i Kigali. Impunzi z'Abarundi zimuriwe mu nkambi ya Murungwe ziturutse mu nkambi za Kavinjira na Sange baravuga ko nta fashanyo bahawe mu minsi itandatu ishize kuva bahageze.
Numu kuva mu gatondo abana ni barajya, bamwe bariko bararira, abandi bariko barosa tujya tugore nyere bahawe n'Abarundi biwacu tuwasanze bararimye bamwe bakera.
Bafite kandi impungenge zo kwandura indwara ya virusi ya corona kubera kubaho bacucitse.
Bonyine bariko baratwigisha baratubwira yuko atamuna kwiye kuba kumwe na mugenzi we mpaka umwanya ungana n'imetero kuri mugenzi we. Ariko niko nditegereza uko tubaye mu mahanga turarundanye.
Umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress wagejeje kuri wa mbere kuri Sena ikirego cyawo ku wari umukuru w'igihugu Donald Trump. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa mu karere ni mu kanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Inama nshinga amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarashikirije Sena ikirego ku wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump. Abashinga amateka ba Congress bemeje icyo kirego mu ndwi iheze, bagiriza Trump icyaha kimwe cyo kugomora abanyagihugu gushaka gutembagaza inzego z'ubutegetsi. Kuri bo Trump ari nyuma y'igitero cy'abanywanyi biwe cyabaye ku ngoro ya Capitol. Inama nshinga amateka ya Amerika ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere kigwamwo abantu batandatu. Abasenateri b'abarepublikani n'abademokrate barumvikanye ko badaca batangura kuburanisha icyo kirego bakimara kugihabwa kugira ngo bahe abashingwamanza b'abashingamateka bitwaye hamwe n'abavoka ba Trump igihe gihagije cyo kwitegura. Gutyo bavuga ko urubanza nyezina ruzotangura mu ndwi izotangura ku wa mbere itariki y'umunani y'ukwezi kwa kabiri kuza. Muri Amerika kandi akagwi kigenga kegukira ubushikiranganji bw'ubutungane gashinzwe amatohoza kavuze ko katanguje itohoza rigamije kumenya nimba hari uwo muri ubwo bushikiranganji yoba yari mu mugambi wo gusesa intsinzi ya Perezida Joe Biden mu matora ya mu 2020. Umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganji Michael Horowitz yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kwihweza ku nyifato zaranze abategetsi bubu ndetse n'abahoze muri ubwo bushikiranganji kuri icyo kibazo. Gutangaza iri tohoza kubaye nyuma yaho ikinyamakuru The New York Times cya muri Amerika cyandikiye ko icyegera cy'umushikiranganji w'ubutungane Jeffrey Clark yaganiriye na Trump umugambi wo gukura Jeffrey Rosen yasubiriye ivyifata kibanza William Barr igihe yasezera muri leta. Muri Afrika, leta ya Central Africa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare bayo bishe abagwanyi ba Robert 44 bari mu mugambi wo gukikuza bakagota umugwa mukuru Bangi batumbereye kwirukana ku butegetsi Faustin Archange Touadera aherutse kongera gutorwa kurongora icyo gihugu. Mu butumwa yashize kuri Facebook yayo, leta yavuze ko yifashishije inteko z'abanyarwanda n'Uburusiya zicuditse nayo muri urwo rugamba bagaba igitero mu mihana y'i Boyali ku birometero hafi 90 uva ku mugwa mukuru Bangi. Leta ivuga ko atabasirikare bayo bafuye kandi abo ba Robert 44 bafuye barimwo abacangiro bamuka muri Chade, Sudani hamwe n'ubwoko bw'aba Fulani. Abanyanigeria bagarukanye icyizere cyo gusubira gufata ingendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho Perezida Joe Biden ku munsi wa mbere agishika ku butegetsi ahagarikiye ingingo yafashwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Iyo ngingo yabuza ingendo muri Amerika ku banyagihugu bo mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu hamwe n'ibihugu bya Afrika. Nigeria yari muri ibyo bihugu byakozwe ko n'iyo ngingo yafashwe na leta ya Trump mu 2017 isigura intambamyi ku mutekano wa Amerika, ariko bamwe babibona ko ari ivangura. Leta ya Trump yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku makenga ajyanye n'iterabwoba, avuga ko ibihugu byashyizwe kuri urwo rutonde bidakwije ibisabwa bijyanye n'umutekano. Mu gihe iyo ngingo ifuswe, Abanyanigeria bavuga ko bagiye kongera kugendera Amerika, kandi ko n'amakompanyi yabo akora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu yiteze kuzobona umwimbo w'amafaranga wiyongera. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ejo ku munsi wa mbere ko gucandaga COVID-19 byokogwa kuri benshi kandi ku muvuduko munini, haba mu bihugu bikize ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Guterres yabivugiye mu nama y'ubutunzi ku isi yabereye I Davos mu Busuwisi hifashishijwe ubuhinga bwa video conference. Yasabye ibihugu bitunze guhako izo ncanco ibikenye, kuko kubwiwe kuba ukwihenda kureka uwo mugira ukarandagata mu bumanuko bw'isi, kuko iherezo uzogaruka muri ibyo bihugu bitunze. Akamo k'uwo mutegetsi wa ONU gatewe mu gihe isi yose imaze gushika ku miliyoni zirenga 2 z'abantu bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi, n'abababa imiliyoni 100 bamaze kwandura, kuko bishikirizwa na kaminuza Johns Hopkins yaha muri Amerika.
Arakoze Aloyizi Bigirimana tugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi wumva ari radio Ijwi ry'Amerika, wumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 98.3 ya radio Inshuti ya bose, naho ni mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo koma, nao kumbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka yasubitse urubanza rwa Paul Rusheshabagina na bagenzi be baregwa ibyaha by'iterabwoba. Yabwiye ababuranyi bombi ko yasubitse uru rubanza kubera ingamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, kandi ko bidashoboka kubaburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga kubera ubwinshi bwabo. I Kigali, Eric Bagirubusa.
Hari ku nshuro ya mbere bwana Paul Rusesabagina wari ukuriye impuzamashyaka MRCD FRN ahurira hamwe mu rubanza na Majoro Nsabimana Karikiste bakunze kwita Sankara, baje kuburana ibyaha byinshi bakurikiranyweho by'iterabwoba. Abaregwa muri urubanza rw'itsinda ry'abantu 20 bafatwa nk'abakomeye bagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga bicaye mu myanya y'imbere. Rusesabagina yari yicaye ibumoso bwa Majoro Karikiste Nsabimana bakunze kwita Sankara na Kapiteni Herman Nsengimana bahoze ari abavugizi b'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Mbere yuko inteko iburanisha yinjira byafasha amasaha asatira 2 abashinzwe ikoranabuhanga barwana n'ibibazo bya murandasi. Ibi byateye umucamanza kuri inteko iburanisha kubanza kwisegura kubaburanyi bombi kubera ibibazo by'ikoranabuhanga byabatengushye. Umucamanza yibukije ko yari yandikiye impande ziburana azimenyesha ko urubanza rutakiburanishijwe kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere kubera ingamba zashyizweho n'ubutegetsi zo kwirinda icyorezo COVID-19. Umucamanza yavuze ko hari abantu benshi bifuza je kuzakurikirana uru rubanza bitari mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe icyumba cy'urukiko ruri Nyanza ari gito bityo avuga ko hafashwe icyemezo ku rubanza rugomba kuzaburanishirizwa I Kigali mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga yavuze ko kubera ingamba zo guhangana na COVID-19 kuvana abafungwa muri gereza bafungiwemo baza kuburana bitoroshye ndetse n'abaragira indishyi muri rubanza batabona uko bagera mu rukiko mwiburanisha rya none nta mwunganizi n'umwe wabashije kugera kuri gereza ya Mageragere bafungiwemo kubera gahunda yaguma mu rugo yashyiriweho abatuye umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali umucamanza abajije ababuranyi niba bumva kwimurura urubanza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ntawe bibangamiye uhereye kuri bwana Bonaventure Ruberwa uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri urubanza yavuze ko biteguye kuburana ku munsi wari wose urukiko rwagena ariko ko byaba byiza urubanza rwimuriwe imbere ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri uyu mushinjacyaha yavuze ko byatuma ubutabera bwihuta Major Sankara wahoze avugira umutwe witwara gisirikare wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD bwana Rusesabagina yarakuriye niwe wahise ahaguruka asaba ijambo yabwiye urukiko ko nawe nta kibazo afite kubivuga n'ubushinjacyaha ashingiye ku gihamaza burana urubanza rwe Sankara yavuze ko byaba byiza batangiye kuburana ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri ariko ko banaburanishijwe ku itariki y'urukiko rwagira ntacyo byabimutwaye bwana Paul Rusesabagina banje kwibwira inteko y'abacamanza iburanisha abwiye urukiko ko kubera uburebure bwa dosiye ye yifuza umwanya uhagije wo kuyisoma asaba ko urubanza rwimurirwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka urukiko narwo rutazuyaje rwemeye ishingiro ry'ubusabe bwa Rusesabagina ruvuga ko icyumweru kimwe kirenga ku itariki yifuzwa n'ubushinjacyaha na Sankara ntacyo cyabangamira ku migendekere y'urubanza Rusesabagina akabona umwanya uhagije wo gutegura dosiye ye urukiko rwavuze ko rutegereje kureba niba guverinoma yakurushya ingamba zo kwirinda COVID-19 ariko ko hagize igihinduka abarebwa n'urubanza bose bamenyeshwa umucamanza yashimangiye ko bashaka ko urubanza rwabera mu rukiko rw'ikirenga abaregwa bose bahari ndetse n'abaregera indishyi muri urubanza Maitre Gatera Gashabana aherutse kwandikira urugereko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka mu rukiko rukuru mu Rwanda atsaba ku itariki y'iburanisha ya 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yakurwaho Maitre Gashabana avuga ko mu gifungo yunganira arimo yambuye uburenganzira burimo kwivuza kunganirwa nabo yihitiyemo gufatirwa kw'inyandiko ze kubuzwa uburenganzira bwo gufata ikaramu n'urupapuro n'ibindi uyu munyamategeko avuga kandi ko bwana Rusesabagina dafite ibyangombwa n'amakuru arambuye kubyaregwa ngo abashe gutegura urubanza mu mizi gusa ubwo yafataga ijambo uregwa we ntacyo yigeza bivugaho ndetse n'urukiko ntacyo rwabivuzeho bwana Rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'iritsinda ry'abantu 20 bareganwa yatawe muri yombi mu mpera z'ukwa 2020 araregwa ibyaha 13 byiganjemo ibyaha by'iterabwoba ni mu gihe Major Karisse Nsabimana bakunze kwita Sankara we aregwa ibyaha 17 nabyo byiganjemo iby'iterabwoba uyu niwe wafashwe imbere y'abagenzi we mu kwezi kwa 4 umwaka w'2019 uyu warugeze kure yiregura yakunze kumvikana asaba ko yahuzwa na Rusesabagina yita shebuja bikaba umwanya yita ko ari mwiza wo kuvuga ukuri kw'ibyabaye kubaburanira indishyi bo bakavuga ko guhuriza hamwe abaregwa byatuma haboneka indishyi itubutse mu buryo bworoshye guhuriza urubanza hamwe kandi byari byanavuzweho n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu kwezi kwa 9 2020 avuga ko bazisanga baburanira hamwe umwe ashinja undi mbona nk'ubone ku byo bakurikiranyweho ifatwa rya bwana Rusesabagina bamwe bise ishimutwa ntiryavuzweho rumwe cyane kubaharanira uburenganzira bwa muntu iri tsinda ryose mu rubanza rikurikiranyweho ibikorwa birimo iby'iterabwoba byagabwe n'umutwe wa FLN mu bice bitandukanye by'intara y'amajyepfo n'uburengerazuba kuva mu mwaka w'2018 bigahitana bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
mu Burundi mu mujyi wa Gitega hari ikigo cy'ubuvuzi cyashinzwe n'abasore batatu mu rwego rwo kwihangira imirimo bize iby'ubuvuzi muri kaminuza y'imwaru ariko babona ko batategereza kuzahabwa akazi na leta inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
nkuko bivugwa na EJD Ndagijimana aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinze bamaze kubona ko bahije kwiga ibijyanye n'ubuvuzi kandi badashobora kuronswa akazi na leta baciye bashinga ikigo cy'ubuvuzi mu gisagara cya Gitega EJD Ndagijimana avuga ko mu ntango bitari byoroshe ariko ko iminsi yagiye iragenda barashima uko ibikorwa bakora byo gufasha mu kwita amagara y'abantu bigenda arashima kandi ko bamaze kwinjira mu mugambi w'igihugu wo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku buntu
tugitangura ntibyari byoroshe na gato ariko twari twize ibijyanye n'amagara y'abantu amishyiramo naryo rikaba ryitwa Jeunesse Engagée pour la Promotion de la Santé Communautaire. Twiyumviriye yuko nk'urwaruka natwe dushobora kugira icyo duterereye mu bijyanye no kubaka igihugu, cyane cyane dushyize mu ngiro ibyo twize. Ugushaka kwaratumye tugera ku bintu bidasanzwe, twararose n'abandi baza baradushyigikira buke buke, bituma aho tugeze ari ahantu kumbure. Nibyo ntiturashika kure cyane, ariko abenegihugu barashima amaserivisi tubaha.
Alfred Nibitanga ajejwe gutunganya imigambi muri iryo shyirahamwe avuga ko bagitangura ibikorwa bakora ku ntererano z'abanywanye no kwitanga k'umwe umwe wese mu byo yize muri kaminuza, batibagiye gukora ibikorwa bidasaba uburyo bw'amafaranga.
Rero uyu mugambi tukiwutangura nta buryo twari dufise, twaragerageje turaraba mu byo twakwita amakotizasiyo, burya buryo abanywanyi b'ishyirahamwe bashyira hamwe ukwezi ku kwezi, twatanga ibihumbi bitanu ku kwezi. Cyumviro cyaza kirakura turayikundi ngira ubungana, na cyane cyane kugira ngo dushobore kubona yuko twakwimvira umugambi uhuye n'ubyo twari dufise. Hanyuma turakora ibikorwa novuga bidasaba uburyo barashobora kuyumvira, tureka tugende mu rwaruka turabyo twakora, barashobora kuja hamwe tukiyumvira tugatanga amaraso kuko twarwaruka nyine rufise ingufu, kugira ngo twumve yuko natwe mu buryo buke bwacu hari icyo turiko turasahiriza mu bijyanye no guteza imbere amagara y'abantu.
Niba Rutherford abona ko iyo umuntu ariko arerekana ibikorwa mu byo ashoboye bituma n'abazana uburyo bagira intege zo gufasha, ari nacyo gituma ubushyikirangaje bw'amagara y'abantu bwemeye gushyigikira icyo kigo cy'ubuvuzi.
Hagati y'uburyo n'ibikorwa hatangura ibikorwa, twebwe twatanguye ibikorwa tutagira uburyo uri kurakora. Rero n'abantu barabona kuri kurakora, hanyuma na hose ibyo bisate bitandukanye ubushyikirangaje bwaduhaye convention de partenariat nuko twari twabanje kwerekana ibikorwa. Rero ugaruka nosaba yuko mu by'ukuri dutegereza kumenya yuko ubutunzi bwa mbere rufise ari burya bumenyi bwaronkiye ku ishuri. Ni uwo mutwe rero umuntu ategereza gukoresha, umuntu akabanza agakora ibyo nyine ahambije, hanyuma uburyo nabwo mu nyuma bukaza baragerageza kuraba ingene bwoboneka. Rero nicyo novuga twe kandi cyadufashije, twabanje kuvuga tuti nta buryo dufise, nibyo muga turafise umutwe.
Uwajeje imigambi y'iryo shyirahamwe avuga ko iyo urwaruka rugiye hamwe umwe wese akazana intererano yiwe mu byo ashoboye, atakibuza ko bashobora gutera imbere mu migambi yabo.
Ubushobozi barafise ibyo ashoboye, je ntashobora, naye ndafise ibyo nashobora, nashobora gukora n'abatashobora gukora, donc tukagira icyo nakwita complementarite, ukuzuzanya. Urwaruka rero tegereza kumenya yuko kujya kuntu batandukanye mu bumenyi ari izo nguvu, nizo nguvu kuko natwe nizo zadufashije. Ubushikiranganji bafise igitabo novuga cy'imigambi yo ku myaka itanu cyo bita Plan National de Développement Sanitaire. Ni nacyo gitabo rero nkajewe n'abandi akiyize kuko byari mu bintu analize ku ishuri, navuga nti tugomba imigambi ya avansi kugira ngo bashobore kudushyigikira, ifo ko twisunga kino gitabo novuga cy'imigambi cy'ubushikiranganji. N'abandi banywanyi b'ishyirahamwe tukavuga tuti uyu turabona yuko ashoboye iki, tukajya tukimuha.
Ejide Ndagijimana aserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe ry'urwaruka, arashima ko naho bagize imvune mu ntango uno munsi ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu buha agaciro ibikorwa byabo, gutyo bakaronka uburyo bwo kuguma bagura ibikoresho.
Twaravunitse mugabo nitwa kubera twari twamaze kugira ya determination cyangwa rya hangiro dutegereza gushikako, nitwahagarikiye aho twagumye tudodora. Novuga nti ubu biciye muri ya masezerano dufitanye yo gukorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, biriko biraza, hari ifashanyo zike tumaze kuba tuza turaronka. Naho rero novuga nti ubu biriko biraza kuko ibyo bikorwa tuba twakoze abaserukira ubushikiranganji baraza bakabiha icyo nokwita agaciro.
Icyo kigo batazira batatu beza cuguruwe imiryango mu mwaka w'2017 kikaba kiri muri karitsiye ya Musinzira hagati mu gisagara cya Gitega. Ibiharuro vy'ukwezi kwa 12 umwaka uheze vyerekana ko abana 188 ariho bacandazwe muri ico kigo, mu gihe abakenyezi baje gusaba uburyo bwo kuvyara ku rugero bagera kuri 512, naho abakenyezi bapimwe imbanyi barenga gato 300. Abaje kwipimisha umugera wa sida nabo kuri ico kigo muri uko kwezi nyene bangana 132.
impunzi z'abarundi zimuri mu nkambi ya Mulongwe ziturutse mu nkambi za Kavimvira na Sangi baravuga ko nta fashanyo bahawe muri iyi minsi itandatu ishize kuva bahageze bafite kandi impungenge zo kwandura indwara ya virusi ya corona kubera kubaho bacucitse baganirira na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
twebwe twarazanywe n'abategetsi bihase tubona rero batuzana ngaha mu Murongwe ngakujya nyone bameze umwavu gusa baca bigira kandi twebwe twagize ibibazo kubera nanjye tufise none twebwe nimutuserukire n'ukuri turabe ko nacu toronge injya ufise akagora ariko araduha okereza abana n'ubu kuva mu gatondo abana ntibarajya bamwe bariko bararira abandi bariko barosa tujya tugore nyene bahawe n'abarundi biwacu tubasanze bararimye bamwe bakera nibo batufashije tutarahwera hasere yari tuza kubamba abafugusa bijya bihangare byose yarujya abantu yari kuza kuhamba gusa nakindi n'ubu ntiturabona ija umukuru aseruka muri hasere aze kutubarira ngo tuzopokera ukunuko nabyo tuzi
Ewe jeho nkajeho kuko naje ngwaye nkubu numva umutima wahangayitse cyane kintu nzofashisha abana narinzi ngo nje mu buzima nyene nzoronka utwo ngofashisha abana ko naguma mvuga ati bo twunguruza basingira tworonka ice tubaha ariko mbona noneho byarenze urugero kubyo ku buzima twaye tubayeho muri taranzite uko ndahangayika nk'iyo bariko barandirira k'abana nguma mpangayika kandi ntari bwunguruze ngo nje no kubihiga Nasaba nyene yuko bodufashisha ico duha abana kandi n'abana baraduhangayisha cyane kubera baguma bariko baratuvugisha tutagira ico tubaha bakaturondera naho abana boba baricara bakiga
twebwe nk'abarefuje bazanywe hano tukuwe muri mu Kavimvira cyangwa ahantu mu isange ega seri yaradufashije dusikana by'ukuri hano Murongwe mugabo abadushikanye kugeza uno munsi tugeze ko ntitwasubiye kumenya n'irengero ryabo ntituzi ngo baraha nabo ntibaze ngo natwe tumeze nicyo gituma rero twasaba kugira ngo tubabone batubwire icyifuzo cyabo namba badufashe uko abana nk'uno munsi nk'ibintu byonyine baduhaye ngo baradufashishije byaheze byagurishijwe byaheze kubera iki abana nta kintu bagirane bikora ko hari abantu benshi batayigira akarengeti batayigira umusegetera uko aribyo biriko biragurishwa bifasha abana hama cyo novuga rero nosaba kwikikiza cya korona bonyine bariko baratwigisha baratubwira yuko atamuntu akwiye kuba kumwe na mugenzi we mpaka umwanya ungana n'imetero kuri mugenzi we ariko niko nditegereza uko tubaye mu mahanga turarundanye icyo kiza rero cya korona kimaze gushika giteza kutumarane cyo nosaba nuko bodukurano hanze bakadushira kure na kure kugira ngo tube abantu batacucumanye ndibaza nico jewe nsaba
turafise bene bacu b'abarundi bari mu mahangare basa n'abantu batabumwe barabara turiko turavuga twandika dutelefona hejuru muri IDS muri CNR inyishu nagiye ndayibonecho ku mugoroba bampa ijambo bambwira yuko neza na neza le 27 tariki 27 bo baciye bandika kuwa gatatu sinzi yuko bihenze ku matariki nuko byagenze gute bo banditse bati kuwa gatatu itariki 27 yuko buca baza kubaha imfungurwa zo guteka mbisi hanyuma ibikurikira nabyo nari nateguye yuko tubonana muri sene turabye ingene umugambi wo kububakira no kubaha amaparcele yuko baca babushyira mu ngiro kugira ngo ahantu baba mu mahangara ara barateye isoni cyane
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika nkuko tubigenza buri wa kabiri tujya mu ntara imwe kuri 18 zigize igihugu cy'u Burundi tugasura igikorwa gifite akamaro abaturage uyu munsi turajya mu ntara ya Kirundo muri komini Kirundo ku musozi wa Nyange Bushaja hari ikigo Alvisef twubahane kirwanya ibikorwa bibi bikorerwa abakobwa n'abagore nko kubafata ku ngufu turaganira na Pastor Godebert Manirakiza niwe muyobozi w'ishyirahamwe RVCF tubahane aratangira tubwira amavu n'amavuko y'icyo kigo
ishyirahamwe RVCF tubahane ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane aturutse ku ihohoterwa. Hanyuma iyo shyirahamwe rikongera rikagerageza kugira ngo riteze imbere n'abanywanyi cyane n'igihugu mu dukorwa tumwe tumwe tw'iterambere, mu ntumbero y'uko nabo nyene bakorewe ihohoterwa bashobora kuronka uko bafatwa mu mugongo, habonetse uburyo bwo kubafata mu mugongo.
Nimudusobanurire mukora bwute, mubigenza mute kugira ngo mushobore kurwanya iryo hohoterwa rikorerwa abategarugori?
Iryo hohoterwa ukuntu turirwanya no kwigisha inyigisho zo kwigisha ababa bakorewe iryo hohoterwa hamwe n'abandi b'imboneza zo mu gihugu nk'abaremesha kiyago canke abantu baserukira abandi mu bintu ivyo aribyo byose, kugira ngo tubahimirize kugira ngo baze baratabariza abahohotewe. Mu kubatabariza rero ni ukubajana kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapimishe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka bashobora kuba baciye bandurira, bongere babatabarize no mu nzego z'ubutungane mu gihe ari nkenerwa. Rero turakora ihimiriza. Hanyuma si ibyo gusa, iyo hariho abahohotewe naho tukabamenya turaheta na twebwe tukabajana kwa muganga tukabanyarukiza, kuko benshi uca usanga bikumira cyangwa bafise ubwoba cyangwa bafise isoni zo kuvuga ibyabaye, numva n'ubwoba canze n'isoni mbere n'ishapfu ibyo bakorewe bagaca bumva bihebuye bakumva no kujya kwa muganga umengo si ngombwa, yego bagaca babivamo. Rero turabaremesha bibaye ngombwa kandi turabajana no mu nzego z'ubutungane kugira ngo naho nyene babatunganirize.
Abo bategarugori mwatabaye nabo mutabara mubona bari mu kihe kigero? N'abana bakiri batoya mbese n'abamaze gukura bari mu kihe kigero?
Baracanze, harimo n'abakuze, aho usanga ari abakuze n'abakenyezi bakuze, aho usanga harimo n'inkumi, aho usanga harimo n'abana. Ariko abana rero usanga kenshi aribo benshi, abana bato bato aho usanga barimo. Ariko rero hari n'ikindi tubiriko turabona kumengo hariho n'abagabo bahohote rimwe na rimwe, ariko akenshi n'abakenyezi.
Iyo uvuze ko hariho n'abagabo bahohoterwa, n'abagabo bafatwa ku ngufu nabo, n'abagabo bakubitwa, n'abagabo bahohoterwa kabuki ku buhe buryo?
Hariho abagabo bahohoterwa cyane cyane nk'aba bana b'abahungu bari mu ibarabara, nibo tumaze kubibona ko cyane cyane ntajya bari mu ibarabara usanga bibera mu isoko, ugaca usanga bagenzi babo barabahohotera.
None aho ngaho ku musozi wa Nyange Bushaza muri komini ya Kirundo, abaturage ndetse n'abategetsi bakiriye bate icyo gikorwa cyanyu cyo kwiyemeza gutabara abagore ndetse umbwiye n'abagabo ko nabo mu batabara abo bose bagirirwa ibya mfura mbi?
Icyo gikorwa baracyakira neza, abo duhora twitura barabatwakira. Ndetse ko muri iyi minsi ngo nta bikorwa biriko birakorwa byinshi, aho twari ko turabikora umwanya wose tubikoze bahora batwakira neza kuko barabyumva kandi baratunganiriza abakorewe ibyo bya furambi bahora bakira. Nko kwa muganga dufate tubajana kuri hopitale Kirundo, ku bitaro bikuru byo mu Kirundo, abaganga bahari bahora badutunganiriza bakabavura bakabaha imiti bakabapima, yego ndetse nabo mu nzego z'ubutungane nabo nyine bahora batunganiriza rwose.
Hari inkunga igaragara muhabwa na leta muri kino gikorwa cyanyu?
Mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu riramaze igihe ririko rirabikora, haravutse n'andi mashyirahamwe imbere yandi akora nk'ibyo nyene tugafashanya. Leta rero yatera inkunga igihe cyose umva bikenewe kandi byihutirwa baheta bakabidufasha, kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha.
Pastor Godbert Manirakiza, uri umuyobozi w'ishyirahamwe RVCF twubahane mu ntara ya Kirundo komini Kirundo ku mutumba wa Inyange Bushaza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye nanje nje ndabashimiye murakoze mani baheza gire
murakoze namwe. Aha niho dusoreje aya makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Mukubili ya Baro umfasha kuyabagezaho buri munsi. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.